Yimumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamirana Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro wanyu mu ntara muri 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Turasanga igahunda ishobora kuzotebya abantu kugira ngo baronke injya zabo kuko ni bake bake bagenda bararonka makarata kandi byateye ikibazo cyane kuko abantu bose baguma biyumvira twegye injya zaraheze none tuzoronka ryari kugira tuje gusuma.
Utu ni tumwe mutunenga impunzi z'abarundi zahungiye mu kambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo zinenga kudukarata basigaye baronkerezwa ko imfungurwa. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere iyo nkuru nemeye kugaruka ko mukanya n'izindi ndabafitiye mbanze ndabwire muri make ko muri Turukiya baharanira gateka kazi na muntu bagera kuri batandatu barawe batawe mu mvuto harimo n'umukuru w'ishyirahamwe Amnesty International. Abantu bafashwe n'igipolisi aho bari mu ihoteli mu nama y'umutekano bahogwa ko bafashije abiyahuzi bamaze gufatwa. Sentare ya Istanbul ntiyatebeje kuvuga ko gutanga itegeko ry'uko abo bafashwe batazore kugwa badaciriwe urubanza. Ivyegeranyo vyasohotse mumenyesha makuru bitandukanye bivuga ko abantu bafashwe baturuka mu bihugu vy'Ubudagi no mu Swisse bagirizwa ko bakoranye n'abarwanyi b'umuhari w'abakurde uregwa kuba ukorana n'umu Islam Fethullah Gulen. Gulen yagirizwa ko yatunganije igikorwa cyo kugomba guhirika ubutegetsi bwa perezida Recep Tayyip Erdogan. Ibihugu vya Burkina Faso hamwe na Côte d'Ivoire bisanzwe bigeramiwe n'ibitero vy'iterabwoba vyatangaje ko bigiye kurwaniriza hamwe iterabwoba. Ivyo vyemejwe n'abakuru b'ivyo bihugu vyompi ko ari babiri. Abakuru b'ibihugu bompi batangaje ko bategerezwa guhangana bari hamwe n'ibazo vya bimukira iterabwoba ubwizi bwa nabi kubera kubibera ku mipaka yabo hamwe no kwiyongera k'ubushuhe kw'isi. Umugabane wa Amerika, Perezida Donald Trump yaragiranye umubonano na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya, umubonano utavuzwe cyane wabaye mu ntango z'uku kwezi mu gihe bari mu nama y'umugwi G20 iheruka kubera mu gihugu cy'Ubudagi. Ivyo vyatangajwe n'abategetsi bo mu biro vya Perezida wa Amerika Ian Blemer, umukuru w'umugwi Eurasia, akongera akaba n'umuhanuzi mu bibazo vya politike muri Uburusiya. Yavuze ko uwo mubonano atavyinshi wavugiwe kandi ko amaze kiringo kitarenga isaha imwe gusa yamara ibiro vya Perezida Donald Trump vyo bivuga ko atari nama ariko cari kiganiro kandi kitafashe umwanya munini. Mu rwandiko Perezida Trump yasohoye ace ku rubuga rwe rwa Twitter yaramiriye kure ayo makuru mu kuvuga ko ari amakuru y'ikinyoma. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda nawe tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumvigana ivyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu voa.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze ikiganiro cacu cuno munsi tugihere mu ntara ya Muyinga ivugwamwo umuvuduko munini w'igwirirana ry'abantu. Imvo nyamukuru zitangwa na bamwe mu banyagihugu baganiriye n'Ijwi rya Amerika akaba ari ukudahurumbira uburyo bwo gutandukanya imvyaro no gusama imbanyi zisama zitipfujwe. Moise Misago niwe tubazi byinshi kuri ino nkuru.
Muri iyo ntara imiryango itari mike ifise abana bari hagati ya 3 na 6 Hari n'indi miryango usanga ifisa abana bashaka kuri 10 n'abarenga. Abanyagihugu bakavuga ko muri kino gihe usanga abakenyezi basama ku bwinshi eka nabigeme bibungenze ari benshi. Uyu mufasoni kubw'Imana na Dinati abantu baragwira ariko ibifungurwa bikaguma ari bike n'isi ndimwa ikaguma yaga.
Kugwira kw'abantu kuguma abantu babyara kandi badafisa amatongo yo kubarimiramo batafise n'ukuntu bazohiga ayo matongo yabo bana bariko barabyara ibyo mpa n'abantu abantu bagwiriye mu gihugu hariho abajya basomya hariho abajya baciye ingero none nyene kuko ubyaragura abana nyene udafise naho uzobarime ibyo mbona bihangayikisha abantu.
None nkawe mu muryango wawe ufise abana bangahe?
Ufise batatu kandi nabo batatu ndabona ko bangora kubera no byipfuza ntari bubironke ubundi hoho ntari bubyironkeshe.
Zimwe mu mvu z'icyogwirana ry'abantu hari umugenzo wo guharika hamwe no gufata ko umwana ari itunga mu muryango biri mu mico y'abarundi. Hambavu y'izo mvu hari ukutijyukira uburyo bwo kubyara ku rugero. Iyindi mvu bavuga abanyagihugu nuko bamwe mu bakenyezi bafasha mu gihe babibungenze gushika umwana akwiza imyaka 2. Uyu mufasoni Tangishaka Marie Louise numwe mu bafashwa asanzwe yibungenze.
Rasama kubwishi ngene n'amatongo azohavura yaka bazobure naho bazobara bamira nutwa bajya abonye mu butoye acavuga ngo mwengo nanje ubungeneye kuyitwara nanje nzogende kubutora aca heba kugenda hamwe kuburyo agaca twari yonda kubera yahora genda kuburyo agaca yirorerera n'uwundi wese nawe acavuga kandi ngo nanaka yabutoye ngo naje wese nzosubirayo nawe agaca yitwara.
Nishiramwe gishinze gukingira abana n'ugwaruka hamwe n'iterambere AGVD mu ntara Muyinga babona ko hakwiye kuba ihimiriza kuba vye ryo kuvavanura n'ivyumviro ko umwana ari itunga. Amye uwizera arongoye iryo shyirahamwe akavuga ko leta yokwereka abanyagihugu akamaro ko kubyara abana bake.
Icyo tubona gishaka gukorwa ubwa mbere ni uko abanyagihugu bamenyeshwa akamaro ko kubyara bake, hanyuma leta igashyiramo ingufu n'abanyamashyirahamwe benshi dusanzwe dukora bimwe kugira ngo duhimirize abanyagihugu bamenye ibyiza byo kubyara abana bashoboye kurera kugira ngo bashobore kubategurira kazoza bashobore kubashyira mu mashure ntibabe kubyara gusa kugira ngo babone umurongo w'abana ngo navutse ngo atacu bandondereye ngo nanje ngo nzoguma mvyara ntibabone yuko bashobora guharura itunga mu bana ahubwo babone yuko umwana ategezwa kumuvyara abona ko muri kazoza azoshana guteza imbere igihugu.
Intara ya Muyinga ifite abanyagihugu barenga 187,027 abajeje intwaro muri iyo ntara bakabona ko iryo gwirana ry'abantu ari imwe mu mvo zituma imiryango itari mike idashika ku iterambere. Denise Ndaruheke umuhanuzi wa Buramatari w'intara Muyinga ajeje intwaro imibano n'imico kama akavuga ko bafashanije n'amashyirahamwe ajeje ivyo kugwanya igwirana ry'abantu ku isi hamwe n'abajeje intwaro bama bahimiriza abanyagihugu kubyara abana bashoboye kurera.
Mu ntara ya Muyinga tugeraniranije hariho abanyagihugu baba 187,027 n'137,037 abo bakaba bari mu ngo zingana 159,000 ku kilometero kwadrato hoba hariho abantu bangana 470 kuko n'ubu turabona yuko ari ingorane. Turetse kuvuga icyo dutegekanya ahubwo novuga nticyo dukora. Turi ku kividuhimiriza dusubira abajejwe intwaro kuva hasi gushika hejuru. Turafata umwanya tugafashanya n'abajejwe amagara y'abantu tugafashanya n'amashyirahamwe asanzwe akorera ngaha mu ntara tukagerageza guhimiriza abantu tubabwira yuko bogerageza kugabanya imvyaro hanyuma umwe wese akabyara bashoboye kurera kuko turabona ko ari ingorane tunarabye tugasanga hariho n'abana usanga baja mu ibarabara hariho benshi baja mu ibarabara kubera ko usanga mu ngo babaye benshi ugasanga uburyo bwo kubatunga sikirenga.
Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bukaba buherutse gutangaza ko abarundi bamaze kwiyongera inshuro 4 kuvaho uburundi bwikukira. Leta igahamagarira abanyagihugu kugabanya umurindo kubyara mu gukoresha ubuhinga bwo kugabanya no gutandukanya imbyaro. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu UNFPA ryitaho igwirana ry'abantu ku isi ritangaza ko mu Burundi umukenyezi umwe abyara abana 6. Imuyinga mubusero kubushirura ruko bw'Uburundi mwezi misago ijwi rya Amerika.
Unaho tunyarukire mu Gasenyi quartier Gasenyi iri mu gisagara ca Bujumbura yazindukiyemwo abagize ibiro vy'umuhuza w'abarundi mu Burundi. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wa Evariste nziko banyanka mwiriwe Evariste. Abo bagize ibiro vy'umuhuza mu Burundi bazindutse ngaho mu Gasenyi kukora iki?
Nagira mbaze nkosore gatoyi Diane aho mu Gasenyi hari mu gicagara cha Bujumbura ahubwo hari muri komine Mutimbozi y'intara ya Bujumbura.
Murakoze cyane.
Rero ibiro abagize ibiro vy'umuhuza rero bazindukiye yo bagiye kuraba abanyagihugu baheruka kuhimurwa kubera ibikorwa byo kubaka ikibimba cy'umukuru w'igihugu kiri ku kirahabe biriko birahabera. Abanyagihugu rero ntibashinye ingingo yo kubimura kuko bashikiriza ko bataronse imizibukiro. Abagize ibiro by'umuhuza rero bazindukiye yo bavuga ko bari bagiye kuraba abanyagihugu kugira ngo babaze ingere babayeho muri kino gihe inyuma yaho bandikiye ikete ry'umuhuza ikete umuhuza w'abarundi etondo y'Imana bamusaba yuko ibafasha kugira ngo ikibazo cyabo kidadanuke.
Abanyagihugu muri make ikindi bavuze ni giki?
Abanyagihugu icyo bavuze ni kijanye n'imibereho yabo muri kino gihe. Bamwe bari imutse bajya gusaba indaro kure yaho hafi yari kuvuga kwa ikirimba cy'umukuru w'igihugu, ariko hari abandi banyagihugu bahagumye muri kino gihe baba mu tuzu tw'ibyatsi bazingaguye muri kino gihe. Bavuga bati ikibazo cyaba kitavuye mu nzira aho imvura ipasurira bazomerwa nabi, bagasaba yukoresha ikibazo mu mezi abiri cyo bacatoye umuti.
Abo bagize ibiro by'umuhuza w'abarundi hari ico bemeye?
Wararongoye izo ntumwa z'umuhuza ariwe Yeremia Kekenwa, umuhanuzi mwishikira umuyobozi mwishikira nako mu biro by'umuhuza, yavuze ko ibyo abanyagihugu bashikije byose bagiye kubishira umuhuza kugira ngo nawe abishikirize inzego zibijejwe kugira ngo bikunde icyo kibazo cy'abanyagihugu bo mu Gasenyi bataronkejwe ibizibukiro kive mu nzira.
Urakoze cyane gose Evariste, nziko banyanka kuri Gyodonido uduhaye turaza kongera tukikoreko makuru yacu yo hanyuma kugira ngo tubwire byinshi utatubariye.
Murakoze nawe.
Abanyagihugu muri komune Kabezi intara ya Bujumbura bugarijwe n'ubukene bw'amazi, ivyo bigatuma bamwe muri bo bikora ku mazi y'ikiyaga Tanganyika, abandi nabo bakikora ku migezi itemba iva mu misozi. Abo vyega bati umwanya n'umwanya akorera iradushwaramwo, mu ntwaro nabo bati ikibazo turakizi, vuba turaza kudodora irya nino kugira ngo gikemugwe. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse atugire ku muriri w'ino nkuru.
Bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Kabezi wa komine Kabezi nyene bavuga ko imisi itanu ishobora guhera batabonye imajya amazi rikoroka ku mabomba. Nayabonetse bavuga ko abari make cyane kuko isaha 12 z'agatondo aba yamaze gukama. Abashirutse umwete baraheza bakavyuka igihe cy'isaha 8 z'ijoro kugira ngo bashobore kuvoma n'imiburiburi ayo kunywa. Aba ni bamwe mubayaze n'ijwi rya Amerika.
Tubwira ko amasaha 8 hamasaha 10 zigeze shatuza twayaronsa rige mbere kandi tukanayabura tukataho konye tukararayo bugasha amazi ataraza tukayabura sine tukayaronsa. Tuyarose naho ni Imana.
Muca musubira kuryama.
Ebuke mu gitondo cinkane turyama kase tugana mu yindi mirimo y'iwacu nyene.
Kwego ino mu Kabezi hari abajya amasaha 2 saa 3. Ni kuvuga rezo saa 3 uciyuryama. Sahindwi usubyuhuza kuvoma.
Ntabwo bamugira bukuja kuvoma mu ijoro none.
Ubwo burabwira ukapfa gutimbiswa apfa kugenda nyomba riso muhuye, nyomba kikwitsa ukagenda ntakundi. None gokirana.
Abadashoboye kurarira ayo mazi nabo bavoma mu tugezi two mu myonga. Hari ku kagezi kitwa Kanyamazi gatemba kava ku mutumba Gitenga uri haruguru y'uwo mutumba turi kwa Kabezi. Ariko hano kugacimbira mugongo agera kwashika yamaze kugabanuka atagitemba cyane. Icyo bikoze biboneka ko abanyagihugu bimbye kinogo kugira ngo aronke atega gucyo bashobore kuyavoma. Aha rero bamwe bayahagazemwo bayoga, abana bayakiniramwo. Aha kandi aya mazi yaka kagezi aci ruhande y'ivuriro rito ryo mu Kabezi. Umuntu ayihweje asa natacu umuntu yo yakoza, ariko nubwo biruko harabariko barayavoma. Muri aba bayavoma batwiganira ko bayakoresha ibikorwa bitandukanye.
Amazi muvoma nayo
yo gukoresha
muyakoresha
guteka
asa nabi gutya.
Hey, none kwa tayandi dufise.
Gitondo barayatekesha. Mugabo nkubu bashaba yakoresha ukundi dukobwa nkuko za masahani no kumesura.
Je nambona umengo uri kuravoma?
Yego niko ndapfoma ariko nayo gukoresha mu budongo bya dushatiza amatafari.
Amazi nka byasize mu nzu abantu nani bahora bayana?
Eh barayano.
Iyo twabuze yo kunywa turahora tuyanywa.
Komine Kabezi ihereranye n'ikiyaga Tanganyika. Ivyo bituma abandi banyagihugu batari bake baca bikora kuri ico.
Ni sawa.
Wache
kumesurira hano wachupuye.
Natuye mvuye aho harukuru muri Japo muri Kabezi basi.
Ko aje kumesurira ino nta mazi mufise.
Oya hamabomba rakama.
None aya aye muyamesuramo mukongera mukayavoma.
Ego turapfuma.
Ushitse muri cyo yakoresha gute?
Turayakoresha nk'ibyo guteka kuhakira abana.
Nubwo aba banyagihugu bariko baravoma iki kiyaga bakivomana agashavu. Uyu avuga ko ubwo bukene buva ko abanyagihugu bato bato boba batitaweho.
Amazi nta Kenya habuze uburyo bwo kuyaduha. Uko amazi giye kuraba nko kuma komine ntiyigera abura. Ku bantu biyifise amazi ntabura. Mwa ku bantu kwege bato bato amazi turayabura.
Muyabura kubera iki none?
Amazi tuyabura ku buryo bwo kwitaho kugira abayatumanurira amazi yava ruguru mu misozi. Tugira Imana ko dufite Tanganyika nyasa tuvoma kuko abana nabandi ko basanze ngaho ariko baravoma. Bubongera bamesura.
Ariko rero musitanteri wa komine Kabezi ndayishimiye Renirida avuga ko muri rusangi iyo komine atamasoko y'amazi ifise, ivyo bigatuma amazi bayakura kure bikabasaba uburyo bwinshi. Ariko rero iyo ndongozi ya komine ibandanye ivuga ko ukuronsa amazi abanyagihugu biri mu bibarajishinga.
Komine Kabezi naho dushobora gukabuta amazi turonka. Turinda kuyasaba mu ma komine duhereranye nk'aya ari mutumba bayatoye imuhuta, ayo ariko aramanuka nayo bayatoye muri komine Mutambo. Ariko uye tufatishwe na ishamwe UNICEF bicishije muri wape turamaze kuronka imigende ibiri y'amazi tukuma dudodora hirya no hino kugira turonke abagira neza badufasha ko icyo kintu n'icyo kintu cya mbere kiturajishinga.
Icyo bikoze abajeje intwaro ku mitumba bavuga ko bagerageza guhimiriza abanyagihugu gukoresha amazi atetse kugira ngo birinde indwara zituruka ku isukurike. Mukuru mutumba Kabezi Ndayizeye Albert avuga ko bariko baragerageza gukinga ikiza cyakorera cyama cyabafashe. Ahatanga karorero kwa abantu 70 mu kiryo kumwaka uheze bafashwe kugacimbira umugongo kuwo mutumba rongoye. Ariko nubwo abajeje intwaro bavuga ko bagerageza guhimiriza ibijanye n'isuku, ariko abanyagihugu bo bavuga ko bahaye bitegurira ico kiza.
Rwayirwanya ariko ntivyasoboka kubera umutsafu w'amazi tumwe. Kubera tawudukura amazi meza. Aha nta misisigaye itadufase korera. Mukumu nani harageze koretse dufata rero.
Komine Kanyosha izimbere mu makomini 9 agize intara ya Bujumbura mu gukena amazi. Inkurikizi zabwo nuko abanyagihugu baho bama bafashwe n'ingwara zituruka ku isukurike. Muri izo abajejwe intwaro bavuga ko ingwara ya korera yama yateye buri mwaka cyane cyane igihe nk'ikicici. Mu ntara ya Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse, two kugira ko ayo mazi ya Tanganyika abanyagihugu muri komune Kabezi bikora ko atari meza kuko ivyegeranyo bitandukanye biheruka gushigwa ahabona n'amashiramwe akingira ibidukikije mu Burundi yerekana ko ikiyaga Tanganyika aico kiyaga kibangamiwe kuruta ibindi byose ku isi muri no mwaka w'2017 ubushikiranganje bw'ibidukikije buhanura abantu bose kwirinda ibikorwa byonona amazi ya Tanganyika. Inkuru dukesha umunyamakuru wacu Eloge Wili Ekaneza. Nari nabiciye ku masonga nkitangura, impunzi z'Abarundi ziba mu kambi yo mu Rusenda zatanguye guhuza zirasoma zikoresheje udukarata tw'ikoranabuhanga, ariko rero ayo makarata ngo ntaborohereza kuko benshi batanatahura n'ingene akora. Vedaste Ngabo atubwire byinshi kuri ino nkuru.
Ishiramwe mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isipamu ryatangije uburyo bushasha bwo guhakoreshejwe ikarita y'ikoranabuhanga izwi ku izina rya Scope Card ku mpunzi z'Abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda, aho ikarita ije isimbura impapuro za bo zari zisanzwe zifashisha mu guhahisha muri iyi nkambi igihe cyo gupokera ibiribwa kigeze. Iyi karita y'ikoranabuhanga y'ubururu iriho ifoto n'umwirondoro uhagarariye umuryango, ikaba yatangiye gutera impungenge kuri zimwe mu mpunzi z'Abarundi zari zisanzwe zikora umurimo w'ubukomisiyoneri hagati y'impunzi n'abacuruzi bagemura ibiribwa mu nkambi. aho aba bakomisioneri baguriraga impunzi impapuro zabo ku mafaranga asanzwe hanyuma bakazigurishiriza abacuruzi. Ariko ikarita y'ikoranabuhanga ifatwa nk'amata y'abashitsi, abakomisioneri batangaza yuko yababereye imbogamizi.
Amaburumva hari hakarusho twebwe abakomisioneri harimo akarusho, ndetse n'abahora bapokera atari abakomisioneri bahora batugurishirizako nabo nyene ntibyabashimishije, kuko twebwe ku mabo twahora tubagurira bakaduha tukavana ko bakagenda. Urumva rero ni ikintu kigoye kugira kwizera guhereze iyo carte electronique yiwe.
Kuri bo imwe bavana bwa amafaranga angana gute?
Bo imwe yaba ari $15. Rero $15 kenshi twakunda kuyigura bivanye n'ukuntu eshanje ya dolari yapanze, ariko ubu to twari ko twari ku mafaranga 15,000 by'amakongo niyo twayigura bo imwe. Uko natwe bagaca badushirira ko sengsa kwiyo bo twagenda twunguka kwa amafaranga 500, ariko ubu biragoye kandi babasanzagije bamwe bariyo abandi bariyo bisaba gufata imoto. Mbese wogura bo imwe y'15,000 gafata imoto yasengsa gushika ahanda bari wa mukiriya wawe nta kintu ubukoreye ntibishoboka. Vrema twe turi mu gihombo, vrema nta kintu kirimo ntabyo.
Ese niki impunzi z'abarundi zivuga kuri ikarita nshasha y'ikoranabuhanga zahawe?
Cyukuri aka karite baduhaye gafite akamaro kanini cyane rwose, kuko umuntu biragaragara ko atazoza araruha mu gihe agiye kugatora, kuko turiko turagatora turiko turatondera amabo byaturusha cyane rwose. Hari n'igihe baduha barinze kuturabika imyore tukababara bakayima abasaza n'abaki bose, wasanga afise nk'umuryango w'abantu 10 akarorero, ugasanga baguhaye abantu 5-6 abandi bakabura. Urumva rero ibyo ngira ngo ntibizosubiriyo ni avantage ya mbere tubonye kuri ako gakarata.
Igahunda ifise ibibazo bishika 3. Ubwa mbere nuko tubona abantu batayitahura batarayimenyera ngo bayitahure neza uko imeze. Ubwa kabiri naho turasanga igahunda ishobora kuzotebya abantu kugira ngo baronke injya zabo, kuko ni bake bake bagenda bararonka amakarata, kandi byateye ikibazo cyane kuko abantu bose baguma biyumvira twege injya zaraheze none tuzoronka ryari kugira tuje gusuma. Ikindi kintu cibonekeje nuko abantu bizobasaba kumenya ikintu babika ijya karata, kuko bisaba ubuhinga bwinshi yuko uyirabye nabe ukayihuza ni telefone ukagira gute ishobora guca yononekara, noneho bikaba ibintu bikomeye kugira ngo umuntu ashobore kubona iyindi, kuko bizosaba igihe kinini. Hariho ni n'igisata kijejwe ibyo bibazo bizoba byashikiye umuntu wari we wese uyitaye, basaba ko ugenda kumenyesha kuri ico gisata kijejwe ingorane zibaho icyo gisata kigakorana kigizwe n'abantu ba CRD impunzi pame. Umva batabonetse nshobora kuronka karata nabo bakavuga yuko bisaba indwi zibiri, hamwe indwi zibiri itakaye indwi zibiri gaca bihora ni poker urashaka kutaronka iyo rasio yawe. Bisaba rero ko abantu bazibika bavuga ko bazozana ubundi buntu bazoza barashiramo amakarata kugira ntizitakare byoroshye.
Ku rundi ruhande hari impunzi zisanga ubu buryo bwari busanzwe bukoresha bwo guhahisha hifashishijwe zabo aribwo bwabangukaga ugereranyije n'utudukarita dushasha tw'ikoranabuhanga bataramenyera gukoresha, kuko usanga muri village hari guhaha abantu batarenze 200. Ibi bigatuma izindi mpunzi zitarahabwa uburenganzira bwo guhaha zikomeza gusonza kandi biribwa biri mu isoko.
Muri village bariko baduhereza abantu 15, natwe muri village ngira hariyo nk'amajana, none twobaho gute natwe nibadupfuma duhereza amabo yacu basi bayazana amabo kugira dukwigo ngo twahora dukwiga. Inzara iratwisha abana amatari yamaze kuduherana, inzara abana baguma baturirirako barira n'inzara, kandi natwe ge twabuze icyo dufata n'icyo tureka naho dufise tujya naho dufise twikora. Kuri boho yabana mitende hagera gupokera bimwe nimba byashika tukaba twabimaze cyangwa bikaba bishika tukaba tubifise twagira ntitwakwiyaranje. Hari n'igihe twagurana mugenzi wacu abafise nk'amatayi menshi akaduha.
Tubamenyeshe yuko ubu buryo bushasha bwo guhakoreshejwe ikoranabuhanga buri kubera muri site ya Rulinda, Gatunguru ndetse na Rusenda. Vedasingabo ku bw'ijwi rya Amerika.
Misi yose nkano masato washikiriza ikiganiro camagara y'abantu no munsi rero tukagaruka ku ngwara ya prostate. Umunyamakuru wacu Raisa Liliane na Mahoro yaganiriye na muganga rongoye intara y'ubuvuzi ya Mwaro, muganga Nikora Ntunga, aramubwira ibitandukanye kuri iyo ngwara isonze cyane abanyagihugu b'Imwaro. Reka tubahakanya batuyagire.
Iyo ngwara
abaganga bita denome de la prostate ifata gace kamwe kindani mu bihimba vyirondoka vy'umugabo ahaca intanga zivuye mu matengatwa kugira zisohoke ako gace karagwara mukumva ububabare no mukuvyimba rimwe na rimwe hagashobora kuvamwo ingwara ya kanser abaganga bemeza ko iyi ngwara ikarira abantu bariko bagera mu zabukuru guhera ku myaka 50 kuduga aha mu ntara y'ubuvuzi ya mwaro bavuga ko iyi ngwara yibonekeza cyane mu makomine aherereye mu karere kama ka Mugamba nka Rusaka Gisozi na Ndava ahagwiriye abasaza kurusha handi muri no ntara Ingwara ijanye no kuvyimba kwa prostate ifasha batama aha mu ntara ya mwaro harabadaca bashoka bamenye ivyo arivyo kubwivyo muganga Nicolas Nitunga arongoye ino ntara y'ubuvuzi aratanga umuco kubimenyetso vy'ingwara
umuntu atangura kumva ababara mu ruhago munsi y'umukondo hanyuma agiye kumwanda muto akumva ababara vyanka hanyuma kandi n'umurindi w'umwanda muto warusanzwe uhari ukagabanuka cyane gushika mbere naho bishobora kwanka yuko umuntu aja kumwanda muto agaheza akavyimba mu ruhago hariho nabandi kandi usanga bakunda kugira indwara zijya ita infection urinaire ziguma zigaruka muri ico gihe maze kuraba bakambwira ibipimo bagaheza bagasanga ibiko bituma nuko kuntu ugace kumubiri prostate kavyimbye
kubera iki hakarigwa cyane abo bantu bariko baregera za bukuru bwo bariho impamvu y'umwihariko
ko bahinga bamwe bamwe bavuga yuko byo babijanye nakaronda mu muryango ariko kandi hari nabandi bavuga yuko umuntu w'umugabo iyo amaze kurenza imyaka 50 usanga ugahimba gakarigwa cyane cyane ni bihindagurika by'inkabuzo zo mu mubiri byo bita hormone
ikindi nuko hari amakuru atandukanye mu banyagihugu kubijanye n'ibiteri ingwara aha ni mu gihe hari bavuga ko ingwara ikarira abantu baranguye imibonano mpuzabitsina igihe kirekire mu buzima bwabo mu giharundi muce wuvuga igihushane cibi kuri amazinda yabamwe nabandi muganga Nicolas Nitunga yemeza ko gushika ubu atagitumanye zina kiramenyekana co bagiteri ingwara ya adenome de la prostate kwico bikoze ishobora kugwara uwo ari we wese
ariko ariho abahinga bamwe iri kuri soma ibitabo bica nk'ibindi ushobora gusanga ariho abavuga uko iyo ngwara yoba yagaragaye kwa gabo baragize abakinyizi benshi ariko kandi hariho n'ibindi bitabo navyo mu gihe bivuga yuko iyo ngwara mbere ishobora no kwibonekeza ku bantu b'abagabo batigeze banarongora canke mbere atabagore benshi bagize bindi nabo hariho abavuga yuko iyo ngwara ishobora kuba iva no ku bintu umuntu afunguye bifungurwa bigwiriyemo inyama viande rouge ariko nta kintu kimwe kigaragaza yuko arivyo biri bituma umuntu agwara ingwara ya adenome de la prostate muganga aramupima nashaka mvuge kandi hari ibipimo bimwe tutagira vya ibipimo zo mu maraso mbere n'igipimo kijya kimurika mu ita ecography ino mu ntayo vuzi ya mwaro ico gipimo ntaje dufise ibindi bipimo navyo vyo mu maraso bisanzwe vyerekana neza yuko umuntu afise ingwara ya denome de la prostate canke kanseri ya prostate ivyo navyo nyene hari ibyo tutagira ibindi bipimo tugira ngaha aye turashobora kumugira ibipimo bimwe haba mu mukoyo kandi hariho n'ivyo ndetse tugira mu maraso tukabona yuko hariko haraba inkurikizi zijanye n'iyo ngwara abaza kuvyemeza neza n'abaganga basanzwe barabinonosoye gusumba kandi bafise n'uburyo bwo gupima buhanitse gusumba dufise
muganga iyo ngwara irakira
iyo mukoze ariho benshi tumaze kubona arakira neza akabandanya ubuzima ubwo buryo bwo kubavura bitashimiyo terapi hano mu Burundi ntabwo dufise kubera iyo yamaze kuza yarengeranye iyo kanseri irashobora gushwara mu bindi bihimba
mu bindi bibabaza abagabo bubatse bagwaye ino ngwara ya prostate nuko badasubira kwipfuza vuba kurangura imibonano mpuzabitsina naha muganga Nicolas Nitunga arafise ico abivuga ko
kubera igihe yavyimvye hari ibihimba bimwe bimwe vy'umubiri iheza nuvuga igapfunganya ico gituma haca haba ingorane mujanye no kurangura mabanga y'ubatsi
naho uyu muganga atabitigira atanga vy'abayigwaye mu ntara y'ubuvuzi arongoye amakuru dukura ku rubuga rwo bashakashatsi kubijanye n'ingwara ya prostate muri Afrika PCIA atwereka ko mu gihugu c'u Burundi uko umwaka utashe haharugwa abagabo barenga ijana bahitanwa n'iyi ngwara mu ntara ya mwaro Khaisa Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika
hakabadi nkori Raisa Liliani na mahoro reo dutredu sozeri kiganiri wanyu munhara chuno musi mwakoze ntruti bakunze mwe mwalikomura tukumviliza ya koze Innocent Kimenyi na ejeniyo walikume muhinga bw'ivyuma diani na hazuni jenda bategura nkongera nkabashikiriza ikiganiro iwanyu munhara ndabipfurije kuranirwa mu banyu no mu vyanyu.